Bimwe mu bibazo abakenguzi amateka babajije umushikiranganje ajeje ugisata cyo kumenyesha makuru Leocadinda Cyayisaba birimo bibazo bijanye n'ishyirahamwe Onatere ridakora neza umuhora wa fibre optique ukoreshwa mu gushikiriza internet abanyagihugu udakora neza internet itameze neza ubugizi bwa nabi bubera ku buhinga ngurukana bumenyi iradio na televiziyo by'igihugu bitumvikana neza mu gihugu hose n'ibindi bitandukanye mu kwishura umushikiranganje Jireo Kadinda Cyayisaba yasiguye ku bibazo bituma ari byinshi birimo kubura umuyaga nkuba ndetse nemeza ko u Burundi bukiri inyuma mu bijanye n'imirongo yo guhanahana amakuru
ahubwo Burundi buri kwezi iwa ijya muri senke JCG ku buryo twebwe tukiri inyuma turacyari inyuma cyane kubera nyine impamvu nyinshi nyine twagumye dusigura ingorane y'umuyaga nkuba badashobora gukora uko biyumvira amabatiri ashobora gupfa n'ibindi rero iki kibazo kitwagishinga
ikindi yashikirije ni ukuba ibyuma byakoreshwa kera aribyo bikihari kandi sibandanya kwihuta mu iterambere uku ni kabisigura
la qualité du service iva ku bintu byinshi no operateur nabo batwitura batubwira ati nta qualité nziza dufise kubera par exemple twaba nk'amadevize yo kuza kurangura ibindi byuma dushobora kongereza kugira ngo irakabitse imere neza kuko ibyuma biguma biba expire bita ntuze generation cyangwa bita ubukomezi bigakenera rero yuko baguma babonovera ibyapfuye bakabisubiriza
n'abanyagihugu batandukanye baganiriye n'abakunzi b'ijwi ry'Amerika bavuga ko ibijanye no guhanahana amakuru mu Burundi bigoye cyane kuko n'utwo baguze tubafasha kumenya aho isigeze amasosiyete ari muri mitere usanga baca bayatwara batanayakoresheje kandi bakanabazimba
twe tubona ibintu nyene by'itumatumanako mu Burundi byabaye nabi turagura amamega tukabona mu mwanya araheta nta n'ikintu twakojeje
ariko n'amamega yarazimbye ubunye dukoresha internet iva muri ijya societe limitel nayo yaradugije amamega yaradugije ibintu byose kumushe kuronka nayo yasha kuja kuri internet ntibyoroshe nayo nyine naho izimvye ntinyaruka
ikindi abo banyagihugu bavuga nuko mu gihe giheze bahura bifashisha amatelefone yo ku mabarabara yo muri societe ya Onatere ariko ubu akaba atagikora aho byaborohera gutelefona babo baba mu bice bitandukanye
by'ubuhinga bwa none bw'ubu byoroshe kera telefone publike zari zihari zikiba ziri kwibarabara ugatelefona mukishura bwaba ubunye ntibyoroshe telefona dukoresha amatelefone mobile nyene zinazo amayinite barazimvye si bose bashobora kuronka amayinite yo gutelefona
kuri ibyo bibazo bijanye na internet n'imirongo itandukanye ikoreshwa mu Burundi umushikiranganje Leocadinda Cyayisaba amenyesha abanyagihugu ko boba bihanganye
mu nyishu bwa twatanze mu bitokorwa kugira ngo turonke abanyagihugu bubahekwe gukoresha internet imeze neza twari twabivuze ko ishyirahamwe Starlink iri mu migambi yo gusaba lisansi kugira ngo ikarenga mu Burundi aho rero bigeze biracyari mu ntego barindiriye yuko bemererwa kubera kugira ngo babone autorisation nuko uwo mugambi wabizwe neza ariko biri mu cyiko muri AST
ibijanye n'ubusuma nabwo bubera ku rubuga hwaniro mu Burundi Ndacyayisaba amenyesha ko mu Burundi hakiraga haze kugira ngo bashobore kumenya no gufata abo bantu asigura ko ibyo bisaba gukorana n'ibindi bihugu bimaze gushika kure urongoye inama nkenguza amateka Emmanuel Sinzohagera yasabye ubwo bushikiranganje gukora ibishoboka batitwaje uko igihugu kimeze ndetse no guha agaciro ibijanye no kumenyesha amakuru n'abamenyesha amakuru
sata ikomeye cyane mu buzima bw'igihugu mu buzima bw'abenegihugu guhindurira abenegihugu guhindura imibereho ibyiyumviro nimwebwe usanga abantu ibihugu bikomakomeye birembeza cyane mu gukora itamakuru paswe c'est l'information itwara isi twatera intege mbere igisata cya setike mu gikomeze mu bisata muteza gukomeza cyane
Umukenguzi amateka Sinzo Hagera yaboneyeho kandi gusaba ubwo bushikiranganje gukora ibishoboka byose abanyagihugu bakaronswa amafaranga yabo yafatiriwe mu muhora wa EcoCash kuko barenganijwe igihe uwo murongo wugarigwa inzira mu Burundi. Abagize inama nkenguza amateka bibukije ico gisata co kumenyesha amakuru kw'ibikorwa byose bibera mu gihugu bishimikiye ku buhinga bwo guhanahana amakuru ari naco gituma mu gihe butifashe neza ubuzima bw'abagituyemwo buba bugeze ahatemba. Banagarutse kwishyirahamwe Onatere basiguye ko ritariko rirakora neza kandi ryararonkejwe ibikoresho bibafasha baca basaba ubwo bushikiranganje kubikurikiranira hafi mu gihe ca vuba. Thierry Vendayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.